Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane yagezweho hirya no hino ku isi. Turayatangurira ku mugabane wa Afrika. Muri Tunisia, Perezida Kais Saied ejo kuwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referendumu kwibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashingamateka. Mugihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora, Perezida Saied yavuze ko igihugu kibatanye inteko zizagifashe ku buryo corungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora. Perezida Saied mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kuri inama nshingamateka na sena. Ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi. Kuva icyo gihe ni wagenzura igisata cy'ubutungane kandi ku itariki ya 22 ukwezi kwa kane yari hayo ububasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyine ubwiwe. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya Perezida Saied yo kuhindura wenyine ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, abana barenga imiliyoni 18 n'ibice bitanu ntibashoboye kuja ku ishuri, kandi abakobwa ngo barenga igice cya kabiri cyabo. Kigega cyawo ni cyita ku bana. UNICEF kivuga ko ibitero ku mashuri bikogwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga byiyongera. Ni kuva igihe abajihadiste ba Boko Haram banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa 200 bo ku ishuri rya Chiboko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria hari mu 2014. Ayandi mashuri aharurwa mu 10 yaratewe nk'ibitero nk'ibyo, haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri icyo gihugu cya Nigeria. Mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo. Perezida wa Finland Sauli Niinisto hamwe n'umushikiranganji we wa mbere Sanna Marin bashikirije jo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunganishira mu igihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe ariryo OTAN. Abategetsi ba Finland bagaragaje ko mu gihe bo kwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo ukomezwa. Biyemeje kandi ko mu gihe cyavuba bagiye kubisaba, bavuze ko ingingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko kandi babanje guhanuza OTAN nyene hamwe n'igihugu kibanyi cya Suwede. Abategetsi muri Suwede nabo byitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri OTAN mu minsi iri mbere. Uburusiya ariko bwacibugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo. Dmitri Medvedev n'icegera cy'umukuru wa kanama k'igihugu kajejwe umutekano mu Burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri Ukraine ishobora kuzoca iba iya nikleyere kandi ko bazohahombera bose. Finland ihana urubibe n'Uburusiya rungana ibirometero 1,300 birenga. Ni kuri iyo ntambara nyine impunzi zirenga imiliyoni 6 arizo zimaze guhunga Ukraine kuva Uburusiya butateye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cyawo nikijejwe impunzi HCR byerekanye ko gushika ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana imiliyoni 629,705 bahunze igihugu cya Ukraine. Hase rivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu bya kure, kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo. abagore n'abana bagize ibice 90% by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya 18 na 60 barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OMS naryo OYEME naryo rivuga ko abantu bashika 1,800,000 ariho bahungiye mu gihugu hagati muri Ukraine. Amakuru ku magara y'abantu ni kuri COVID-19 abantu barenga 2,000,000 nibo bamaze kwicwa ni kikiza ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Intara ya Buraya ya OMS igizwe n'ibihugu 53 harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Aziya. Kubwa OMS abantu 2,259 nibo bishwe na COVID-19 munako karere ka Buraya. Leta zumwe za Amerika igihugu kiza kwisonga mu gusinzikara cyane cyatakaje cyonyene ubwacu abantu barenga 1,000,000 bishwe na COVID-19 ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nkuko OMS ivuga kubwo gushika mu kubice 26% hamwe na 24% mu minsi indwi ihitiye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Hayo na yandi nibutse abatwumviriza ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanye kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Leta y'u Burundi ntiyemera ivyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitsigiri vy'ivyuma vyo kwiyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara ca Bujumbura.
Icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu, amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyunguruza, bifuza yuko twuguma mu kajagari.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca n'umushikiranganji w'intara yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu rwarayi rushikirije raporo yago y'umwaka wa leta waheze igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu ko mu 2021 abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu. Umugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibigo n'inzego za leta bigera kuri 260 nibyo byagenzuwe mu bisobanuro yahaye inteko ishingamategeko imitwe yombi ejo kuwa kane. Umugenzuzi w'imari ya leta yasobanuye ko mu bigo 96 byagenzuwe byagize raporo ya nta makemwa. Ibigo 60 bigira raporo ko byakwihanganirwa mu gihe ibigo 13 byagize raporo igayitse. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibigo byabonye nta makemwa byazamutse kuko byavuye kuri 53% mu mwaka w'2020 bikagera kuri 77% gusa. Ibyo zamuka ntiryaburire leta guhomba. Alexi Kamuhire:
amasezerano 37 afite agaciro ka miliyari 201. Gutinda kw'imishinga byateye ubwiyongere bw'amafaranga yishyurwa ku bakurikirana imirimo. Ubukererwe butuma leta itanga amafaranga y'inyongera atari ngombwa. Hari imishinga yatangwe, imishinga 8 ifite agaciro ka miliyoni 965, ifite imishinga ihagaze, imishinga 11 ifite agaciro ka miliyari 102, amafaranga angana na miliyari 426 ashobora kudakoreshwa yose kubera ko imishinga agenewe yarakererewe gushyirwa mu bikorwa, ifite imitungo idakoreshwa. mitungo 88 ifite agaciro ka miliyari 37.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko kugeza uwo amafaranga asaga miliyari 2,400,000,000 ataragaruzwa muri miliyari 5 n'igiti yari yanyerejwe umwaka ushize. Abadepite babumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi.
Haracyari abantu bahendesha leta kubera inyungu zabo bwite.
Imvuga ya SSD abanyarwanda bajye babyumva ni icyahoze ari ke sosiyali. Ariko kubona izi miliyari 638 n'ibicyenda ishoramari ridatanga umusaruro wifuzwa ndetse no gukusanya iyo misanzu yewe bakata buri kwezi nabyo ntabyo babishoboye.
Harimo nka ziriya computer mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi. Kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye?
Urareba ugasanga umutungo uracyakoreshwa nabi nyakwa speaker. Leta yafashe kugira ngo ufashe abaturage ariko barubaka inganda zitunganya ibigori zidakora.
Hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabye ko imikorere ikwiye guhinduka.
Usanga nibura 10% y'ingengo y'imari dutora amafaranga buri kurengera cyangwa ugasanga akoreshwe nabi.
Abadepite tukicara tukaratifya tukemeza ariko amafaranga nako bakangiriza uko babyumva koko. Akubye kwa bindu indi forum cyangwa cyo ubundi buryo abantu biganiraho agafatwa indi myanzuro ikakaye abantu kujya bafatwa bagafungwa ibi naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko nta kiri gukosoka.
Nyuma yo kugezwa iyi raporo abadepite bagize komisiyo y'umutungo w'igihugu bagenda batumiza buri rwego rwose rwavuzwe mu micungire mibi y'umutungo wa leta rugasobanura ko umutungo w'igihugu wabuze. Gusa ibi bigenda bikorwa buri gihe uko raporo isohotse. Buri mwaka abadepite bakagaragaza ko birambiranye ariko bikongera uko umwaka utashye kugeza ubu leta itangaza ko yashyize imbaraga mu kugaruza umutungo w'igihugu. Makuru twagiye tubagezaho nuko kenshi iyo bigeze mu nkiko ibyaha bifata ubusa cyangwa bigafata mbarwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ha makinga arenga 10,000 amapikipiki yababa 2,000 be na makinga y'imotera arenga 5,000 ari byo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana. Leta ntiyemera ivyavuye muri iyo rusansuma nkuko muvyumva muri no nkuru twaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri no wa kane umushikiranganje w'intwari bereye umutekano w'iterambere ry'amakomine Gervain Ndirakoguca yakoranije inama yarimwe urongoye igisagara cya Bujumbura ba musantere barongoye amakomine yo muri icyo gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene vyo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara cya Bujumbura. Icegeranyo cyabonetse umushikiranganje Ndirakoguca yagiteye ivyatsi.
Icegeranyo cyabonekanye kwa sande kirimo amahinyu. Amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyingurutsa. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uwo mushikiranganje amenyesha ko icyo cegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimo amahinyu menshi.
Twasanze ari amamoto angana 1,813. Amakinga ya sporo duca dusanga ni 13,000 7,711. Twa dukinga dufise imoteri tumwe bita Joe Cookie dusanga ni 5,874. Iki gisagara twese tukibamo bajya kwa musitaneri baringa Ajeje zone baringa, ajeje kumutekano baringa, ibivyuma biriho muri gisagara cha Bujumbura.
Urongoye gisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana aremeza ku gikogwa bakoze batagikoze neza yagiriye akasaba imbabazi.
Igikogwa mu bisanzwe twaragikoze ariko nagomba ndabasaba ikigongwe kuko icyo gikogwa natwe twagikoze twasanze hariho ibintu bimwe bimwe nkora mutima tutakoreye ko ibiharuro bimwe bimwe twabahaye ibyari biharuro bidakwije ibyo twategereza gukorera ko byose ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadukumye koko harimo amahinyu murumva neza ko badushyize mu mutego ndasabye ikiwongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa.
Icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubirwamwo. Abafise ibyo byuma bidaca amafaranga byabafasha kuyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo ara gahumbo kanini
imigabo n'imigambi mba ndiko ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natetse hanyuma ngaca nshika narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca nsanga uvuna tamwibarabara nahita zikoresha ku kazi ubwo ni urwo ruhombo mbona rutuma no kuri ibi bintu byo hagarara bigasubira kuja mu buryo.
Tubibutse ko kuva igenekezo rya 2021 ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki cyane tukutuku birekuriye kwinjira hagati mu gisagara cya Bujumbura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere kubandanya nano makuru mbanze ndabararikire ikiganiro muri sanga tuno munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku bibazo bitandukanye abakozi bo mu nzu bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntimuze rero kugisibaza kuba ari saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Duce tubandaniriza rero mu yavugwa mu gisata c'ubudandaji aho abadandaza bo mu bihugu bihurira ku kiyaga Tanganyika mu vy'ubudandaji basaba Tanzania kuborohereza mu nama iri kwibahuriza ikigoma muri Tanzania bagiriza ico gihugu amananiza. Genzo wacu Pierre Claver niyo nkuru arabandanya nino nkuru.
Abagwiza tonga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kwico gice kirimo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ivyo nivyo vyatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukoko y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere. Amakuru abo muri iyo nama avuga ko igihugu cya Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere. Ni mu gihe icyo gihugu gikora kwibahari Indiana ahari kivuko cya Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Urivye suguru aserukiye ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama.
Muri udaraza mu njabuka mbibe iyo dushoye ibintu by'uca Tanzania byishanga bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certifica tugiye gutora muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera ibupapuro tanzwe na BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanga bikogwa mu karere kuri isoko rusange rya yase. Iki nacho ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya yase Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwiza tunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufite amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise sosiyete y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimwo. Yaganiriye na bagenzi bacu bi radiyo y'igihugu RBA ari muri iyo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishyurira iminzani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umunzani uri oke, ariko mu minzani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri bisike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi, umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri Tanzania, National Environment Management Council, yaserukiye igihugu ciwe. Yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
namna ambavyo wanaweza wakawekeza.
Twasanze kiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka no buryo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya. Ariko ico twifuza nuko abazana imitaye muri Tanzania babanza gusoma bagataura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'abatanzania canke ivyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira bagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko bine muri ibyo bihugu bitano bihuriramwo ubahanura gukorera hamwe no gushira imitaye mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukura hamakori n'amatagisi ku mipaka. Cyeklabe ni inkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe yo mu gisata cy'ubutungane unywanisha arashimira president w'ico gihugu ko yanse ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 bwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu imbere y'uko umurwi CVR uheza gutohoza kundi bwicanyi bwahitanye abarundi mu bindi biringo. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Juge Amerika inairo bi muri Kenya Elo Julikaneza
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyumanyi mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Aya majambo yasangaje benshi nyuma y'ikiganiro president Evariste Ndayishimiye yagiranye n'amesha makuru bwa mbere nyuma hafi y'imyaka ibiri atanguye amabanga yo kurongora Burundi. Icyabitumye nuko ku gihe cyose yamaze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yahugeza yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu n'ubu ari mu yabonetse ku rubuga mu rwisave uja gucukura ibinogo rusangi vyahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'ikumbi 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi akanagushimira kuko rivugwa ciza. President Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiriye mu ntangamarara imbere yo kwakira ibibazo vy'amenyesha makuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri iteganywa n'amasezerano ya Arusha y'umwaka w'2000. Ayo masezerano niyo yatumye intambara z'amazi imyaka irenga 10 hagati y'igisirikare ca kera kizwi nka FAB cyaciganjemwo abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'abahutu yari mu CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambo uri tegetse kuva mu 2005 kugeza ubu zihagarara. Atamenyesha makuru yamubajije yavuze icyatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwisente be wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo wasezerewe mu kwezi guheze. President Ndayishimiye yagizwe mu rwi ko arusigaye ujyanisha abarunda ho kubunga yemeza ko wakira amatati yobwirijwe kuja muri za sentare ukayitirira kandi ukaba warusigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu niho ukomeza aganira ku bijanye no mu gusever ujejwe kunywanisha abarundi yasiguye ikintu atamutegetse n'umwe yari bwavuge ariko abantu bose bahora banuganuga. Icyatumye leta itemeza ku mugaragaro kwa 1999 ukwezi guheza hibukwa imyaka 50 bukozwe ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ariho nyabwoko kandi ivyari bitekanijwe inyuma yaho mu kwa 12 umwaka uheze inama nshinga amateka yemereje ku rwimo rwo mu 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Icyemezo yafashe mu rwisever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe. President Ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira.
Hari abacabaza bati none ko CVR yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata kamanyumanyi uburongozi cyangwa ngo muzaha kamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ijyaya tuna kizigenza w'abarundi ijyaguye neza te hanse mushano. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Cyirimoso yahani inyungu z'inkehwa z'abatutsi ikagwanya n'ivyumviro vya Jenoside ku isi
kuva ku mwami. Umwami yatwara neza agatwarira bose yakebuye bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyiriki
kana Gervain bigira amwe mu bagize amashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu wa mugicanyi 1993 bwakurikiye yicwa rya president za Amerika kumdadaye mtu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu urupfu rwiwe rwakurikirwa n'igandagurwa ry'abatutsi arashimije ijambo rya president ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi
ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimo ibitagenda hakenewe ko haba kumvikana kwinyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi agacashirwa mu mugwi abashinga nahe n'abafasoni bantamakemwa amajambo rero yaraye ashikirijwe umukuru w'igihugu ashobora gufasha kumwanisha guha umwizero abarundi
umugusa vertoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1885 kugeza mu 2008 aho murwi wa nyuma wagwanira mu ishyamba washira hasirirwanisho yamara kugera ubu maze gukora kubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu
bere n'icyo kibazo cy'abari nawe bajije banza musigura igitumwa mwaravye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni intention no sibe ngo mwashaka bo muba muragira nabi batoye urabona ugiye kurondera biri nyuma yirindwe na kabiri ibyabona byaragiye
cyamara mushano wasanga ahubwo ni basever yanka kwa masura biciwe nababonye byabaye badapfa batavuze ibyo biboneye yari kwiye gutangurira ku byabaye imbere y'1972
ibyabona biriho abacitse ku icumu bariho ababuza babo bariho ntibabirondeye baramubeshe 1965 abishe abatutsi bo mu bukeye na busangana bariho ababibonye ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo mu 1965 rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba iby'imyaka niwe ari muto ku 1972 oya bijya babikoranye ibishobisho
n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko inama ishinga amateka ikabishyira ku mukono haraheze hafi amezi 6 umurwi sever nta bundi bwicanyi wibanda ko matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange byavubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza afite icyo babuze ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Akarinoga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabike banuye ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
Yeah.